Mandanya kumviriza Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Jodiane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru turafitiye muri kano kanya.
Ni mwenye nevdu kuihagara kumuna bukati sinoja munghambi, numu munghambi nukua fiil. Hariko vrema, ngashi tere hariku yekubo nako nabantu bahungiye mu miji na wabakeneye ubufasha.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi bahungiye I Butare ni mu manuko bw'u Rwanda bavuga ko ubuzima bwo kuba muri ico gisagara bwabananiye basaba RCR ko bukwitabwaho nk'uko abo bahungiye makambi nabo nyene bitabwaho iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu hagataho Felix Tshisekedi ararahira kuri no wa kane nk'umukuru w'igihugu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akombaze ndabwire muri make ko perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yahagaritse imigenderano ya kidiplomasiya na Leta Zunze za Amerika yongera aha bakozi ba ambasade ya Amerika amasaha atarenga 72 bakaba bamuviriye ku butaka bwiwe. Maduro yabitangaje jo kuwa gatatu haheza amasaha make cyane perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump atangaje ko yemeje Juan Guaido ko ari umukuru w'igihugu w'imfata kibanza yongera aragabisha bikomeye Maduro. Trump yabwiye amenyesha makuru ati ndugure twa mugina ntacu turiyumvira gukora ariko kugeza ubu ingingo yariyo yose irashoboka. Ndugaye twa mugina ni mu gihe hatoba kubisikanya mu mahoro muri demokarasi muri Venezuela nk'uko Trump abisigura. Ivyo Trump yabitangaje haheze mwanya muto cane Juan Guaido umenye politika atavuga rumwe n'ubutegetsi avuze ko ari we ari perezida hari mu myerekano yabaye mu gihugu cyose kuwa gatatu yamiriza perezida Maduro. Leta Zunze za Amerika ikeneye ko ibindi bihugu vyemeza Guaido nk'umukuru w'igihugu. Ibihugu nka Argentine, Canada, Chili, Guatemala, Paraguay na Peru vyemeza ko bizobikora ariko Bolivia yongo izoguma ishigikiye abanye Venezuela na Maduro wabo. Michael Cohen yigeze ku mushingo wa manza wa perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ntacitavye kwishura ibibazo vy'inama nshingamateka kwisango yari yamuhaye kwigenekerezo rya ndwi kwezi kwa kabiri nk'uko vyari bitegekanijwe. Umushingo wa manza wiwe yashikirije ko kuri no ejo kwa gatatu kumutekano wiwe n'umuryango wiwe ubangamiwe cyane kubera iterabwoba agirirwa na perezida Donald Trump. Umushingo wa manza wiwe ariwe Lenny Davis avuga ko iyindi mpamvu ari uko Cohen akibandanya kwitaba umushingo wa manza adasanzwe ariwe Robert Mueller mu matohauza y'uruhara Uburusiya bwa bwaragize mu guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu hari mu 2016. Cohen yabitegekanije ko yitaba umurwi w'abashingamateka ugenzura ibikorwa vya leta ariko uratohoza ku mafaranga y'igipfukamunwa Trump yoba yarahaye abagore boba baragendanye nawe kugira ngo ntibamwononere ukwiyamamaza igihe ariko yamamaza nk'umukuru w'igihugu. Trump arahakana ko atawe bagendanye inyuma y'uwo bari bakanye. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 41 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Kuba twumva muri Kinshasa ku mugwa mukuru wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mutwumva tankomanzi kuri we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze kuva kuri no wa kane Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo irafise umukuru w'igihugu mushasha ishamwe ya Amnesty International riharanira gateka kazi na muntu irafise ivyo rimwiteze ko mushakashatsi ku bibazo vya Kongo yahaye ijwi ry'Amerika ikiganiro cihariye mugenzi wacu Eloge wirika neza ari Nairobi niwe bavuganye turi kumwe na Eloge. Eloge uwo mushakashatsi akazina kiwe hama ibikuru bikuru Amnesty International bisaba ni vyahe.
Ego mediane uwo mushakashatsi nyagiye itwa Jean Maubert Senga hanyuma rero ibikuru kuri iryo shira hamwe ryavuze giteze kandi bisaba umukuru w'igihugu cha Congo Felix Tshisekedi nuko ubwa mbere yoheza akihutira guhana abategetsi na cyane cyane aho mu nzego z'umutekano bikekwa ko cyangwa bafite ibyo bagirizwa ko bakoze amabi ajyanye no guhohotera kirema muntu hamwe no gufasha imigwi ikorera ku butaka bwa Congo mu guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu. Ikindi kintu iryo shyirahamwe rivuga imitegeko cyane ni gukuraho igihano cyo gupfa muri icyo gihugu cya Congo. Igihano cyo gupfa naho kuva mu mwaka w'2023 kitarashyirwa mu ngiro atabo kirakora ko kiracyari mu mategeko ya Congo. Iryo shyirahamwe rikabona yuko ari ikintu kibi cyane nubwo ritigezwe icyo gihano kitigeze gishyirwa mu ngiro umwanya uwo ari wo wose gishobora gushyirwa mu ngiro. Ikindi kintu rero Diane iryo shyirahamwe risaba umukuru w'igihugu cya Congo ni uko yoca yihutira gukorana n'imigwi nako yihutira gukorana n'ibihugu by'akarere kugira ngo batuze imigwi igwanira ku butaka bwa Congo na cyane cyane y'abanyamahanga yari y'abanyarwanda abarundi n'abaganda cyane cyane. Ikindi rimusaba ni uko yo kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu kuko igihe yari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ibyo bintu yamye abigwanira abafunzwe akabarekura ariko bazira politike hamwe n'abahunze igihugu bazira politike nabo nyine bagataha mu gihugu
bakidegenda. Urabivuze muri make ko harimo no kuhutira ikibazo cy'imirwi iri ngaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo igwana aho duca twumva n'ibijanye n'imigenderanire hari ico bo babiteze ku migenderanire ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'ibindi bihugu bibanye.
Yego bavuga bati Congo itegerezwa kushyiraho imigenderanire myiza n'ibindi bihugu bibanye rwaba u Rwanda, Burundi n'Ubuganda na Congo na za Angola na cyane cyane ibyo bihugu bifite imigwi ibiturukamo iri ku butaka bwa Congo kugira ngo mu migenderanire myiza iyo migwi ituzwe kuko iyo migwi yononera bya ibyo bihugu ikongera ikononera n'akarere kose n'abanyagihugu baturuka muri ibyo bihugu bindi.
Hanyuma kubera iyo migwi iri ngaho igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyakunze kuvugwamo ikibazo c'abakenyezi baba bafatwa ku nguvu baba bakuregwa ayandi mabi ivyo Amnesty International hari ico isaba Perezida mushasha wa Congo ariwe Felix Tshisekedi ga Eloge.
Ego me iryo shyirahamwe ahanini rivuga riti igihugu cya Congo mu mategeko n'ibwirizwa nshingiro n'ayandi mategeko biravugwa yuko abakenyezi bategereza kugira n'imiburiburi ibibanza bingana n'ibice 30% kwijana mu nzego za leta hamwe no muri leta nyine ubwayo. Iryo shyirahamwe rero rivuga riti ubu niko karyo ko Tshisekedi ari mu bantu bamye bagwanira n'ibyo bintu niko karyo ko yerekana nawe ko ari umugabo nubwo hari abatavuga ko hari abavuga yuko atato atari ko yarinze ari bariwe ajya ku isonga ry'igihugu ategereza kubyerekana agashyira mu ngiro
ibintu
abakenyezi bakubahirizwa haba mu ibyo bitigi byo mu nzego hamwe rero n'ubwigenge bwabo bukaje imbere nabo bimwe bavuga byo kunganisha ibitsina bigashyirwa mu ngiro by'ukuri mu gihugu cya Congo.
Urakoze cyane gose Loje wirika neza ubandanye gukurikirana iyo nkuru hama turongera amakuru yacu yo hanyuma. Tumira mate gato hamace tubandaniriza mu gihugu cy'u Rwanda. Nanabice ku masonga nkitangura bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye Butare mu manuko bw'u Rwanda bavuga ko ubuzima bwo kuba muri ico gisagara bwabananiye bahamagarira HCR ishamwe ribitabo guribitaho guhindura ingendo rikabitaho nk'uko risanze ryitaho impunzi ziri mu makambi atandukanye. Umenyesha makuru ijwi ry'Amerika i Kigali Pierre Claver Niyonkuru yarakubitiye i Butare aganira nabo n'izo mpunzi.
Ubuzima bwo muje ntibworoshe na gatoyi nta byo kudandaza nta rudandaza ruhaye naje dufite dukora twaje duhunga turaho
turi mu gisagara cha Huye ahawuze hitwa Ibutare mu manuko bw'u Rwanda. Uyu mufasoni afite abana batanu ariko yiganirije ujya Amerika ingene ubuzima bw'ubuhungiro mu gisagara busa n'ubwamunaniye
nkarege kugira imanuka ronka bagufasha amacuti bari yabasigaye Burundi hari habarahandi hariho namacoto sangarino kumbure ino naho nyene tubaye mu buzima bumwe hari habagira utwo bakora bagafasha sinora rubusa mfise umubanyi w'incuti yanje abwa nti naraye ubusa umwana araye ubusa nti tworara ubusa pe bagafasha ivyo bashoboye mugabo umva nabo tashobora gufasha ingo zabo n'izabandi naho hari habitwe abari impunzi bafise utwo bakora bavuga ati natwe dutunze imiryango yacu tashobora gusatisfize ingo zibiri mugabo rero tubayeho nyene nk'impunzi.
Uyu mugenzi we nawe afise abana batatu ati nawe ducishamwo tukamesa agahuzu twambara kenshi nako tuba twafashishijwe n'incuti canke imiryango twasize mu Burundi ataraka mu ishami mpuzamakungu HCR ryita impunzi gukubita agatima mpembero maze nabo bibukwe bahabwe imfashanyo z'ibiribwa n'ibindi vya nkenegwa nk'ukwigisha abana ku buntu kuko nabo ari banawe nikora nk'uko babivuga.
Oya kwambara neza hari igihuduhuzo bora tuzanye udukuye Burundi uhunga cyangwa kagira nk'umugenza akakuzana hagahuzo hari abantu basigaye Burundi batahunze ashobora kuza akavuga ati rekuriya muntu ngenda mushire n'agatenge yambare cyangwa kagurira impuzu abana ariko nibisigura ko tubayeho neza pe ni mwenye nevyo kwihagarara ko umuntu avuga ati sinoja mu nkambi no mu nkambi no kwapfira ariko vraiment nkashisere yari kwiye kubona ko nabantu bahungiye mu miji nabo bakeneye ubufasha nabo ntasho bashoboye pe hari aho usanga bakora ariko nabandi usanga ntacho bakora ari ugufashwa n'abantu babana baturanye nyene abantu basigaye nko mu Burundi cyangwa umuntu ashaka kubafise nk'umuntu ari nko handi hantu hanze akamunuka ari kurumva nubwo kurungikira ibiku ivyuno munsi ariko ntazokomeza ejo.
Ishirahamwe HCR riha ubufasha buke impunzi zitari mu makambi ryemeza ko abashobora kuba mu bisagara ariko baba bifise kandi bashoboye gutunga imiryango yabo. Yamara Vincent Zisabira atwara komite y'impunzi mu ntara y'ubumanuko sukabibona kuri we naho batari mu ikambi barakeneye gufatwa mu mugongo.
Ingene tubayeho kuvyukuri sinovuga kwari kuvuga ko twanse kuja mu ikambi kubera amatungo dufise oya ahubwo murabona ko bimeze no mu kirundi baravuga ngo akimuhana kazi mvuri hise iyo twahunze tukaza kuba ngaha mu mici ni bwa buryo bwo kugira umuntu agerageze gufata mu minwe ubuzima bwiwe rero turiruka umuntu akiruka epfo na ruguru akarondera gashakisha mutwa curuza hari impunzi ziyungunganye mu tuntu two gucuruza harabandi bakora utuzi ubuzibu bayabaye mugabo ubu so kuvuga ngo twase kuja mu mwikambi ngo nukubera ko twishoboye cyane naho yoba yarashoboye kuba zarafundikanye gashobora kujya gashobora kuronka twafungura ku munsi ni bya bindi byo kwiruka no kuronderwa abana barara bariye ushobora gushaka karonka uduharagura ruriye agacira arariye mugabo haje hakeneye ubufaranga menshi nkayo yikunkana ku ishuri niho rero acagaragara ingorane zihariye cyane.
Ako kamunamarira arihuye nivyo birangwa no mu bindi bisagara nka Kigali, Nyamata, Gisenyi n'ahandi. Abo barundi basaba HCR kubafasha nabo bose hamwe ababa mu bisagara barenga 10,000 mu gihe ababa mu makambi y'impunzi barenga gato 58,000. Pierre Claver Niyonkuru ihuye ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakenuye ikigari turaza gusubiraho tubabwira ivyindero ariko imbere yuko dusubiraho tubanze tubandanye amakuru y'impunzi tuyabandaniriza muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda bavuga yuko batera utwatsa amafaranga bakwa n'abajejwe umutekano mu gihe hari umwe muri bo aramutswe afungwa ibindi kuri no nkuru na mugenzi wa muri Kongo vidastingafu.
Kimwe n'abandi baturage b'abakongomani batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, impunzi z'abarundi ziba muri inkambi ya Murongwe zivuga yuko amafaranga zisabwa n'igipolisi kugira ngo bazire kuri yo zafunzwe ari menshi cyane ugereranyije n'ibyaha ziba zakoze birimo kugwana, kwiba ndetse no kutishura madeni.
Kuko ibiba ngana kamara amazi akarorero kuri jenye niko ndavuga nagize ndiki ndacyitaba muri brigade kumvuza amatohoza ariko amatohoza ntiyakozwe bambwiye tijya mu gasho gusa nagize nshabaza bambwira ati wewe icyo twakoroneye kuva kera wowe twakoronereye wahanye ngo banyagirije kugwana n'undi muntu baje bagigira amatohoza asanga ndera abatire twe twagufashe ntituve imbere uko komiseri y'igipolisi ajejwe umutekano aha mu ikambi nyene yacu ya Murongo yace avuga ati wewe utegeza gutekura bicu tanga kugira uve ngaha yego ko yaranzi ko ikibanze ntari ndimo kitari cyiteka kandi ari nk'umugenzo kwa ratanze amafaranga agera ku 500
izi mpunzi zimaze umwaka wose muri iyi nkambi zivuga yuko zicibwa kayabo ka mafaranga menshi kandi ntawo ziyavana kugira ngo igipolisi kibe cyazerekura zimwe muri izi mpunzi nubwo zanze kuvuga amazina yazo kubera impamvu z'umutekano zihamya yuko zihombesha amakarita zihemberwa amafaranga yo guhayisha zihabwa n'ishiramwe rya PAM kugira ngo zibone amafaranga ya mande zitanga mu gipolisi yo za funzwe
mukumu yamazi iminsi bamubwiye ngo zana mahera yayabuze akabura n'umugombera ikaratugaca sangana umuntu w'umugabo yandikiwe 2012 mugabye 2012 agacaza umuntu amuguri ikarata ku kwezi akamureza 2000 nimba mugaca bamuciye 2010 urumva kwa meza 2 acagenda muri bya 2010 none abatuzanye bakavuga ko batuzaniye abantu atanicyo batumara n'umutekano wabo tubabonana baje babona ko twebwe abarefugee twese tuzava tubahemba umurefugee mere guhemba umupolisi gute tubacira amahera natwe bwo bwiwacu turiko turicwa n'inzara bigende gute kugira tubane nabo bantu
ngo mufite ikibazo cy'amande babaca
eh baduca amande menshi kandi nyine ayo amande baduca tugahiga ntaho uri buyakure cyutanga ikarata yarashyo ikarata yarashyo namba ubufise umugore n'abana umugore namuca mutorana mu meza ngahe ntaho umuntu abigohereza akazungende gukorondera ya mahera
usibye iki kibazo cyo gusabwa amafaranga menshi bikogwa n'abapolisi bimurongwe ku mpunzi ziba zifunzwe hari ikindi kibazo cyo kuba abapolisi bo muri inkambi bafatikanyije n'igisungusungu bajye bafunga nabi impunzi baba bafatiye mu makosa
ngahe iwacu mu Murongwe muri city ya Murongwe ngahe kibazo kudufunga ni kibazo kinini cyane kubera two turafatwa mengo ntitwoba turi nk'impunzi cyangwa twoba turi nk'abarefije two dufatwa n'abajeje umutekano nabi ko batunyanyasa badukubitse badufata nk'uko tutari twosaba yuko vraiment nk'umuyobozi wa CNL na HCR bogira icyo badufashije ngaha mu nkambi ya Murongo kutongerereza umutekano no guherereza inyigisho cyane ngaha abapolisi n'igisungusungu kize kimenya agateka k'umurefije icyaka ariko ngaha muri ya Murongo
bigenda gute
nk'akarorero nkiyo umupolisi cyangwa umusungusungu aze kugufata agufata amengo uri nk'imbo uri nk'igisuma cyangwa wishumusha umuntu baguterera mu modoka bagukubita baguhonyanga bagukubita amengo n'umuntu ngira ngo uza gushika mu gasho bakugize intere
komiseri wa polisi muri inkambi Inspector Imura avuga yuko nta mafaranga yamande bakize impunzi zo mu nkambi ya Murongwe kuko inkambi kiri nshasha kandi izimpunzi nta bushobozi zifite bwo kwishura amafaranga yamande sabafunzwe bonyine basabwa gutanga amande y'amafaranga ari hagati y'10,000 kuzamura ahubwo n'imijyango ifungishije impunzi zo muri inkambi iyijye mu ibiryo kuri gereza yo mu nkambi aho polisi bo bacunze gereza basaba bagemuye gutanga amafaranga 500 y'amakongomani kugira ngo binjize ibiribwa muri gereza
iyo muntu afunzwe kugira ngo tumugemurire irinja dutanga amahera 1,000 kugira ngo azinjire mu gasho
500 ariko
oyaye abapolisi banka 1,000 urumva aradutanze amahera 1,000 n'inja zinjira
mwomenye yuko mwego rwo guca amakosa kogwa n'abakozi b'amashiramwe atandukanye akorera muri inkambi harimo abapolisi ishiramwe rya HCR ryashizeho udusanduku tw'ibitekerezo mu rwego rwo gufasha izi mpunzi kugaragaza amakosa zikoregwa Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika imurongo mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo
Dusubiye mu Rwanda nk'uko nari nabibemereye tubabwira iby'indero aho kaminuza ya Gitwe muri ico gihugu isaba inama nshingamateka kuyirenganura mu karengane yemeza ko yatewe n'umuyobozi ahagarariye inama nkuru y'amashure mu Rwanda mugenzi wacu Assumpta Kaboyi mu gihugu cy'u Rwanda adufitiye ibindi kwino nkuru
Hagiye gushira imyaka 2 ishami rya kaminuza ya Gitwe ryigishaga ubuganga rihagaritswe na Ministeri y'Uburezi. Ministeri yavugaga ko kaminuza ishami ryayo ry'ubuganga ridafite ibikoresho byifashishwa mu kwigisha ndetse ko idafite n'abarimu b'inzobere. Iyi kaminuza yaje gufungurirwa andi mashami yayo yari yafunzwe mu kwezi kwa 9/2017 ari gushami ry'ubuganga ibwirwa ko rizafungurwa nyuma y'imyaka 2. Abanyeshuri bo mu myaka yo hejuru bamaze kumenya neza ibyo batakaje. Ubuyobozi bw'iyi kaminuza bwemeza ko bwagerageje gushakisha ibisabwa byose birimo ibikoresho byifashishwaga mu kwigisha ubuganga gushaka abarimu b'inzobere ariko abayobozi b'iyi kaminuza baje kwerurira abagize inteko ishinga amategeko ko ikibazo bakibonye ku muyobozi w'inama y'igihugu ishinzwe amashuri makuru Emmanuel Muvunyi kuko ibindi byose basabwaga bari baramaze kubyuzuza uyu ni bwana bari kumana Berto ushinzwe kwandika abanyeshuri
Bobi yacu n'abari 9 abantu batandatu bose bari bafite formation y'ibyanye n'ubuganga bamwe ni abaganga aba doctors muri medicine abandi ni abandi ni umunasi uhagarariye programme ya general nursing undi ni umu yize microbiology biochemistry aga iyi program ya emerite none ho gatangazwa no kumva bavuga yuko itari here fluorescent yuko ikwiye kongera kuvugururwa bakanashyiramo ikintu kivuga ngo body yacu ngo ihore ihindagurika kandi aribo bagize guteba aribo batanze inama z'uko ikwiye guhinduka.
Iyi kaminuza ivuga ko kubuzwa kwakira abanyeshuri bashyashya byakozwe na Muvunyi uyobora Hege ariko akayitegeka gukomeza guhemba abarimu bari barazanye bavuye mu bihugu byo hanze nka Nigeria, Uganda n'ahandi. Ubuyobozi bwa kaminuza ya Gitwe bwemeza ko bumaze guhomba akayabo ka miliyari imwe n'igice mu mafaranga y'u Rwanda kubera guhemba abarimu batagira icyo bakora. Uyu ni Bwana Nosa Kabandana uhagarariye inama y'uburezi.
Twifite icyizere yuko nk'uko bakoreye abaturage rwose bazakurikirana ikibazo cyacu by'abana ngombwa bakaza kuri tele. Ibikoresho birahari na barabyemera ko bihari, abarimu barahari nta kibazo. Niyo governance bavuga nibaze bavuga bati uyu nguyu bibaye byiza mwakoresha uyu nguyu. Ese kaminuza yurijana kujana ubundi ni yahehe ngo tuyirebere ku kigeranyo turimo gomba hafi miliyari imwe n'igice. Turimo kugira imyenda nk'uko babibabwiye ya mezi hafi arindwi ndetse n'imisoro ya Rwanda Revenue ikaba itaratanzwe ariko bakaba mbere yuko kaminuza ihagarikirwa amashami imisoro atangwaga neza.
Usibye ikibazo cy'ibikoresho bidahagije, kaminuza ya Gitwe yashinjwaga n'inama y'igihugu ishinzwe amashuri makuru gukorera mu cyene wabo ibintu baregwa ko bitera akajagari mu burezi. Itsinda ry'ababonanye na komisiyo y'inteko ishinga amategeko y'uburezi ryasobanuye mu buryo burebure uko iki kibazo giteye ko abakozi bose bahabwa akazi muri kaminuza hakurikijwe ubushobozi. Abagizwe komisiyo y'uburezi mu nteko ishinga amategeko bijeje ubuvugizi kaminuza. Uyu ni perezida w'iyi komisiyo Bwana Nyabyenda Damien.
Kuba mwaranatugejeje ikibazo cyanyu ariko turabashimira ku bisobanuro bihagije muduhaye. Icyo twabizeza ni uko tugiye kugikurikirana nuko n'ubundi mikorere y'inteko bigenda uko bizajya bigenda tusesengura ikibazo muzajya mubimenya ariko icyo tubizeza nuko tuzagikurikirana kugeza tubonye imyanzuro yacyo.
Aba bayobozi muri iri shuri rya Gito bakoresheje imvugo zikomeye babwiye intumwa za rubanda ko barenganijwe na Bwana Muvunyi uyobora inama nkuru y'amashuri makuru. Ariko igitekerezo cyo gufunga amashuri makuru atujuje ibisabwa hagamijwe guteza imbere ireme ry'uburezi cyahege iyoborwa na Mugisha Sebasaza Inosa. Nta ruhande rundi ruvugwa muri iyi nkuru twabashije kubona ariko komisiyo y'abadepute mu nteko ishinga amategeko itangaza ko izatumiza umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe amashuri makuru na kaminuza mu Rwanda maze nawe azabashe gusubiza abadepute ibibazo bimuvugwaho ko ari we ubangamiye imikorere myiza y'iyi kaminuza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Cha, bijya bibi, biranuga nuga kwa rivyo,
kandi bihu.
Ngo ni bihu akari na vyisomeye.
Ndakubwiye kwa tarivyo.
Nivyo. Nivyo.
Eka sivyo.
Dupingi. Dupingi. Utangiki.
Ne mupinga mupingi. Umvirize Ijwi rya Amerika. Irabeshutse bihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Uno musi rero ivyo tubeshuza mu biriko biranugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ni nkuru iriko irahanahanwa ivuga yuko shetani arembeje abantu abahamagara ku murongo wa telefone. Ababesha muri iyo nkuru bavuga ko uramutse umwitavye uca upfubwo nyene. Mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse yaducukumburiye
ku rubuga cyane cyane rwa WhatsApp. Ahanini abantu bahanahana isanamu iri ku ishusho igomba kumera nk'iy'umuntu w'inzobe yifutse igitambara mu mutwe hakaboneka mu maso gusa. Hari na video yayo uyuguruye ikwereka iyo shusho nyene hama ikakwereka umuntu yasamye asa nabi afise n'amenyo menshi asa nayaboze nk'umengo agira tamira ikintu. Aya namajwi ya bamwe yaciye kuri izo mbuga yemeza ko iyo shetani yabahamagaye.
Ibi ni ibintu jewe nanjye bishikiye muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatatu bishitse ubunyene ri telefone gatatu liza mu ipica ndaryibonera pana kuvuga ngo rya telefone najya bade ku telefone muri sirasiyo hanyuma ricariraza ndaribona. Ubwa kabiri telefone ndi kumwe n'umwana cyuko twazi imodoka rishaka kujyashaka gutusamaza gutugwe mu modoka kwa yama modoka menshi ndasenga ndidashika mu rugo nsenga ngeze hano mu rugo kandi rirongera telefone bahandi kumwe n'umuryango ndiko ndabivuga ndiko ndasemerera muntu yumva ko atari byo muntu yumva ko atari byo bimwe mwamenyereye bantu mwamenyereye guharira Muragowe.
Yes, ashimwe mara ya mahoro mumeze neza. Hewe, itangazo jenda bazindu kaniye muri kino gitondo. Iyo nkuru imaze iminsi iri kirapasa kuri WhatsApp yuko hari gishetani kikiko kiratelefona ku matelefone. Musipuhuze, musifanye upuhuzi, ni kweli mimi najionia na macho yangu sayi busubuyi. Nukuri ngize ubwoba, ngira ubwoba nacevuga nti cha gishetani canterera hasi. Rero jewe no kwibuka gukemera nukuri sinkubesha sindibutse no gukemera. Jewe nukuri ndakiboneye namaso yanje je mama kwine. Nakiboneye namaso yiwanje kinterefona. Rero mube hange kandi muvyutse imbere ya byose musengera telefone zanyu imbere yuko muzikoresha. Dusaba inkomezi z'ukunesha kuko nabonye ko Satani no musi ndayiboneye Satani namaso yiwanje ndayiboneye. Uko nukuri kuhoraho ubunyene ndabibonye.
Muvyeyi asha ngi profile y'ico ya cyakintu cyane telefone ku munsi wecyo. Niki? Ukayibona mwana wa mama. Babikwiragiza kuri WhatsApp ntiwitabe. Babikwiragiza kuri mu magrupe. Urabe ntuze witabe inshuti yanje n'ico cyane telefone ibyo niki?
Uyu n'uyundi yacishije ijwi giwe ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ingene cyamuteye ubwoba.
Iyo profile yiwe ubone iyo profile ntagira uwitaba uyibona wese cyaiherezwe undi kwace sindayigumya mu telefone najewe muri yindi groupe ndabirungitsemo aho bari barungitse audio babitumenyesha niba cyari barungika profile yiwe kandi niyo nyene profile yiwe niyo nyene gumitsa niyo nyene musenge cyane Satani hatumye igisibo twateguriye. Umuntu wese twaje ukategura igisibo. Ntagire utwagwa igisibo yateguriye. Murakoze cyane.
Amajwi yabaye menshi cyane yahananywe ku mbuga ngurukana bumenyi, kaba nayemeje ko hari nabantu baca bapfubwo nyene mu gihe kibahamagaye. Ariko kugeza ubu akaba ta muntu biramenyekana ko yapfuye muri ubwo buryo. Ijwi rya Amerika kandi ryavuganye na bamwe mu ndongozi z'abantu mu bijanye no kwemera bavyamirira kure. Umunyamabanga mukuru w'inama y'Abepiskopi Katolika mu Burundi, Lambert Nicitegetse, arahumuriza abantu avuga ko ari binyoma bigamije kujuragiza no gutera ubwoba abantu. Kubera ko ayo makuru yemeza ko Shetani yahawe umurongo mu Burundi wo guhamagara, twarondeye mu kigo kijejwe gutanga no gucungera imihora yo guhanahana makuru ARCT, bavuga ko ata muntu yahawe umurongo kuri iryo zina. Umuyobozi mukuru w'ico kigo ARCT Donatien Manirampa yanasiguye ko umuhora uhabwa umuntu aba yishikiyeyo agatwara idosiye. Mu gihe rero amakuru duhabwa n'abakurikiranira hafi ibyo kwemera nabo bavuga ko Shetani ari umwuka umuntu adashobora kubona. Ku ruhande rw'abahinga nabo mu bijanye no gukora amasanamu bavuga ko ari abantu basanzwe bakoze iremantanya mu bijanye n'amashusho. Sanzi Ntahe Gislain n'umuhinga mu byo gukora amareresi akaba jejwe n'iby'amasanamu ku rubuga ngurukana bumenyi rutanga makuru yaga.
Birashoboka cyane yuko umuntu ashobora agenda mu kibanza ciwe ahiherere agafata amasanamu akayafatanya kujya bavuga ati ni kuremena njya akaramya afatanya amasanamu, hanyuma abayifise intumbe abafise intumbero nyinshi mu mutwe yagiye bashaka ko abantu babihanahana cyane nkuko byakoretse. Ubuhinga n'ubuhinga kubera ko naje ubwiwanje nshaso yikorana yikora kurumva n'ikintu ugenda wakora nka ikintu kimeze nka WhatsApp bo mu gifaransa sinzigira mu kindo vite n'ikintu bita animation. Upfa kuronka ibintu bisa na WhatsApp ukabikora hama ugacugira iyo animation donc ukabikora bikerekana ko umuntu ari ka telefone hama ugacyo kumara video waje gukora hama ugacyutanga kwitanga abantu bashobora ati ah no umuntu yafashe sanamu ije tanki telefone ikitelefone umuntu.
Huko bisanzwe tubasomere ibindi byavuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi. Uyanditse avuga ati nukuri dukomeze gusenga yemwe yemwe bantu mwame mwitwara rika gusengera telefone zanyu. Uwundi nawe ati ivyo nibihe bya nyuma nukuri ni cya gihe cyavugwa ko Shetani azoza gutwara isi. Ehe ngiki gihe wewe agira ati mbega abantu batazi ukuri kw'Imana ha murakwiye kwigishwa nukuri. Ninde yababwiye ko Shetani akora muri iyo nzira mu kwica? Ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Kumbura mwige mumenye icyo Imana ivuga. Unawagira ati we ubizi uramwita abaturabe ko uzoronka n'akanya ko guduha inkuru. Je nanka abantu bigira abahinga. Tugarukirize kuri uyu yagize ati ha abantu murangyohera mwoshobagwa na Shetani nyene. I Bujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenuye kuri iyo nkuru yiwe mwumvise ariko arabeshuza ico gihuha ca shetani yoba ihamagara ntiyoba kuko ntinahamagara nkuko mwavyumvise mwakoze kutwumviriza ncuti bakunzi yakoze Facile Gebe yegeranije amaje hamwe na ingenieur Joya dufaje muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe mwari kumwe ndabatumire mu biganiro vyacu biri imbere muri ivyo tugaruka ku rubanza rwa mwanditsi umurundi David Gakunzi hamwe na Bernard Manga bariko bararumvirizwa mu Faransa ku mburano za leta y'u Burundi.